va n'esprit d'Amérique. America rirabandanye ibiganiro byo mu gitondo mu kirundi n'ikinyarwanda abaduteza amatwi abagitangura kutwumva ndetse namwe mwatanguye kumva ijwi rya America mu gikanguka twongeye kubaha ikaze mu biganiro byacu ni kumwe na Aloys Bigirimana nije ndongoye ibi biganiro uyu munsi ni ku wa gatandatu muri uyu mwanya tugiye guhera ku makuru ya karere k'ibiyaga binini Inyuma y'ibivugwa mu karere turazakubandaniriza ku kiganiro iwanyu mu ntara kibanda ku makuru yo mu ntara z'u Burundi no mu makambi y'impunzi z'abarundi Amakuru mu karere u Burundi kuri wa 27 z'ukwezi kw'icumi mwaka 2017 niho bwavavanura na sentare mpuzamakungu mpanavyaha ikorera Ilahe mu Buholande Hari haheze umwaka Burundi bwandikiye oni buyimenyesha ko bwafashe ingingo yo gusokora muri yo sentare. Mbega ibi bivuze iki ku Burundi no kuri yo sentare ubwayo. Mugenzi wacu Etienne Karekezi yarabajije Professor Charles Kambanda umuhinga mu by'amategeko akaba n'umwigisha muri kaminuza St John's ni muri leta ya New York aha muri leta z'umwe za Amerika. Aravuga ingene abibona
duriya rukiko rwashizeho itegeko litwa treaty kandi mu mategeko mpuzamahanga ibihugu binjira muri treaty kubera ubushake bwabyo kandi ukanavamo kubera ubushake bwabyo ni nayo mpamvu iyo twigisha ibintu bya treaties kuzikora treaty cyangwa amategeko mpuzamahanga buri tegeko buri treaty mpuzamahanga kireka exception ya zimwe nkeya cyane ziba zifite provision ko ibihugu byasohoka bitewe n'inyungu zabyo cyangwa bitewe n'icyo babishaka
zimwe mu mpamvu leta Burundi itanga ndavuga ministri w'ubutabera w'Uburundi atangaza nuko ruriya rukiko mpana bya mpuzamahanga amategeko arushyiraho ni meza amategeko arugenga ko ari meza ariko ko imikorere yarwo uburyo amategeko ashyirwa mu bikorwa ko ari byo Burundi bukemanga cyane ko ruriya rukiko rwaratangiye gukora anketi kubijyanye no bwicanyi ni wote ry'uburenganzira bwa muntu mu Burundi ni ukuvuga ko kubijyanye na ziriya za nkete birahagaze
mbere na mbere urukiko rwa ukuntu amategeko y'uriya rukiko unameze umushinjacyaha yakira ibyo abantu bashobora kumva byabaye mu gihugu runaka cyangwa we umushinjacyaha akabona ibintu biri gukora mu gihugu runaka akajyayo kubigiraho anyete noneho iyo anyete ya mbere cyangwa ziriya information za mbere zikurikirwa no gufungura dosiye no kuvuga ngo umushinjacyaha abatangiye gutekereza seriously kuri kiriya gihugu kuri biriya byaha atagiye kureba ibintu preliminary neba koko ibintu bivugwa byarabaye ku nevo ya gatatu habawo ikintu cyitwa gutangiza investigation noneho ku bintu byabaye mu Burundi numvise umushinjacyaha w'urukiko yaravuze ati yafunguye dosiye siye no vango ari kuri faze ya mbere faze ya investigation ntabira tangira none wo kuba Burundi bwavuyemo hari ikibazo kiri technique bari abantu ba ISS bagize none wo kubera ko kugira ngo habe investigation kubya harunaka mu gihugu runaka ISS egobye kuba ifitanye umubano n'igihugu runaka n'igihugu kivugwa kubera ko investigation z'ibyaha bizajya mu rukiko mpana byaha zigombye kuba zikozwe neza kandi zizanye ibintu bifatika ibintu ushobora gukoresha umuntu kumurega nyine agahamwa n'icyaha noneho kubera ko Burundi none bwavuyemo nta obligation ya mu rwego rw'amategeko Burundi rufite bwo gukorana na ISS bavuga ngo Burundi bushobora no kwangira ISS kwinjira mu Burundi icyo gihe ISS ntabwo ishobora kuba kugira icyo ikora ahubwo maybe biramuse siyumva igishaka gukurikira ibintu bya Burundi icyo bakora ni ukujya mu kanama gashinzwe umutekano bakakonvisinga akanama gashinzwe umutekano kubera ko akanama gashinzwe umutekano ko kafite gashingiye kurindi tegeko nobo binyura muri ira treaty ko kafite ububasha bwo kohereza urubanza mu ruri ya rukiko kabone nobo igihugu kivugwa kitari umwe ya treaty yashyizeho ruri ya rukiko
kitarurimo
utarurimu ikibazo chavuka na none nuko ibihugu bigize kari ya kanama bifite ububasha veto power na uwimvikana ku kibazo cyo Burundi
urashaka kuvuga iki ibitumvikana nibihe
ubushinwa no Burusiya bukomeza kuvuga buti ibihugu byo mu Burayi bishaka gukoresha ruriya rukiko uhindu ubutegetsi mu Burundi kubera ko biya bihugu byananiwe kuhindwa mu buryo bwa gisirikare uhindu ubutegetsi mu Burundi mu buryo bwa gisirikare none ubushinwa no Burusiya bo bakavuga bati muve ku kibazo cyo Burundi ne kibazo kireba abarundi bazakemurira kandi n'ibihugu bigize uruhare muri byahize wale muri kiriya kibazo bigombye kure kugera komeza kwivanga mu kibazo cyo Burundi
ndabashimiye cyane Professor Charles Kambanda tuvuganye ari naha mu mujyi wa New York muri America
murakoze
mu Rwanda ishyirahamwe rirwanya ibiturire n'akarenganyo Transparency International Rwanda risaba leta y'u Rwanda korohereza abanyororo kubona uburyo bwo gutumatumana ko mu buryo rusangi aho bafungiwe Iryo shyirahamwe mu bushakashatsi ryakoze ryasanze mu mabohero abanyororo batunze telefone mu buryo bunyuranye n'amategeko. Umenyesha makuru w'ijwi rya Amerika Assumpta Kaboyi ari mu Rwanda niwe yadukurikiranye iyo nkuru.
Uyu muryango ugaragaza ko basanze hari abagororwa batabona babunganira ko basanze abagororwa bajyanwa nabi bagiye kuburana ibintu bibangamira uburenganzira bwa muntu Transparency Rwanda ivuga ko imodoka zatwaraga abagororwa mu gihe bagiye kuburana zabaga zidakwiriye uburenganzira bwa muntu zidatwikiriye ku buryo imvura yagwaga ikanyagira abagororwa ndetse n'izuba rikaba ryabarengeraho gusa uyu muryango ushima ko hari ibyagiye bikosorwa muri uru rwego uyu muryango uvuga ko hari uburenganzira bwo gusurwa bwo kutabona amadosiye kutabonana n'ababunganira uburyo bwo gusenga n'ibindi wasanze abagororwa badafite mu buryo buhagije Transparency Rwanda igaragaza ko hari uburenganzira yasanze abagororwa badafite kandi bwibanze ari bwo kubasha kuvugana n'imiryango yabo uyu ni Madame Ngabire Makire umuyobozi wa Transparency Rwanda
ntabwo ushobora kubaho utavugana n'umuryango wawe utabaza amakuru ya umuryango wawe wafunzwe usize umugore n'abana cyangwa umugabo n'abana ese ntukenera kumenya uko baramutse nuvango ziriya cabine publique nabo bazajya batelefona bavuge bati turashaka imfungwa naka afite dossier numero runaka kuko uri muri gereza ubuzima hanze burakomeza ugize ucyupfushije umuntu ni ngombwa nabwo ku buryo bavugana mu bimenyekana nibyo bavugana bikamenyekana
iki kibazo cya telefone rusange urwego rushinzwe imfungwa n'abagororwa bemeza ko rwatangiye gushaka uko cyakemuka bwana Shukuru Mungu Patrick ni umunyamategeko mu kigo gishinzwe imfungwa n'abagororwa mu Rwanda
kujyanye n'iki yo guhamagara telefone RCS yakoze ubuvugizi twandikiye MTN tubasaba yuko izo telefone zatangwa bakatwa umurongo kugira ngo bafungwa binjiza telefone mudu utemewe biciki dushaka yuko hajya umurongo bahuriho bose kunoki buri mufungo ajya girisa ha yo guhamagara umuryango ne bakereye guhamagara MTN dusaba yuko twabisaba muri rura rura twarayandikiye kugira ngo duhereze uwo murongo abafungo bazajya bakoresha none twe tubaye basha n'uburyo bwo kontrola communication bagirana n'imiryango yabo
ikibazo cyo gucyura abagororwa bashaje n'abafite indwara zidakira byari byasabwe n'uyu muryango nacyo cyagarutsweho mu bushakashatsi bwakozwe na Transparency International Rwanda uyu muryango kavuga ko aba bagororwa bashaje n'abafite indwara zidakira ari umuzigo kuri leta y'u Rwanda
kenshi hari nubwo ufunga umuntu nyine kugira ngo ukingire abandi bantu ugasanga umuntu utagifite cyabatwaye none wajye kureba ugasanga arabera leta umuzigo kandi aya mafaranga buri yagereza ifite bije nini cyane kavuga utaya franga atunze imfungwa n'abagororwa wayashyira mu centre de sante cyangwa mu bigo by'amashuri byagira icyo bimara byo cyo bimarira abantu kurushaho ukavuga rero uti bishoboka umuntu ubona koko umuntu w'imyaka 90 arakora iki muri gereza umuntu urwaye indwara zidakira nyine tuzi zidakira umuntu arwaye diabete ahubwo noneho leta irira mushakira na regime twebwe rero tukumva uwo muntu yarekurwa akagenda akabasharije yo muryango we
nubwo hari imyanzuro imwe n'imwe yavuye mu bushakashatsi inzego za leta zatangiye kubonera ibisubizo ikibazo cyo kurekura abasaza n'abadafite indwara zidakira kirasa n'ikitavugwaho rumwe n'abantu banyuranye uyu ni Maitre Kayitare Dieudonné wo mu rugaga rw'abavoka mu Rwanda
numva ko societe civile dakwiye ku bivuga mu magambo hanyuma ikindi cyakarebwe no kureba ibyaha bakurikiranyweho ni ibi dufate niba nk'umuntu ibyeze tubona niba umuntu yarafunzwe ruko yihe kuyakica umugore we cyangwa umwana ntabwo mbona hazagaruka muri societe bamugaruye ikindi nibwira ko butabera abantu bakagombye kubutandukanya n'amaranga mutima ya muntu iyo habayeho icyaha inkiko zigafata icyemezo umuntu agahanwa kugarura umuntu wahanwe ngo nuko akuze cyangwa arwaye muri societe ntabwo ukemuye ikibazo ese wa mu victime we kongera kumugaruraho ntuba ukemuye ikibazo cyakoze icyaha ariko utirenganye wirengagije ikibazo cyakorewe icyaha
ibyavuye mu bushakashatsi ku burenganzira bw'imfungwa byashyikirijwe Minisiteri y'Ubutabera mu Rwanda imiryango itegamiye kuri leta irengera uburenganzira bwa muntu ikemeza ko hari ibigenda bikosorwa ku mibereho myiza ikwiye abagororwa nubwo bitarabijana ku ijana Asumta Kaboyi ijwi rya Amerika I Kigali
turabashimiye bagenzi bacu ubu tugeze mu mwanya wahariwe ikiganiro iwanyu mu ntara
ndabara mukije nchuti bakunze muteza amatwi ibiganiro vya radio ijwi rya Amerika risamira ni Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda nongera ndabahikaze mu kiganiro iwanyu mu ntara muri studio ya 18 muri kumenaje we Diane na Hazwe zimezimwe mu ngingo y'ivyo ndabateguriye
Eyo tariki twebwe ntacyo tubwiye na gato kuko dusanzwe tuzi yuko n'inyuma y'iyo tariki senare muzamakomana byaha ishobora kugura amatohoza ku Burundi
uyu ni Maître Armel Niyongere ari mu runani rw'abashingwamanza babudanira imiryango y'abarundi babuze ababo kuva muri 2015 yituye sentare mpuzamakungu mpana byaha CPI avuga ko kubona Burundi guhera rino genekerezo rya 27 rutakibarizwa muri iyo sentare ataco bitwaye iyo nkuru iri muzo tugaruka ko handi hato mugume ku maradio yanyu
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo
iwanyu mu ntara
nakajyo ijwi rya Amerika ariho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba nikambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
iwanyu mu ntara ni cyanyu
ngenda bahikaze kuva ku genekerezo rya 27 ukwezi kwa 10 u Burundi ntibukibarizwa muri sentare mpuzamakungu mpana byaha CPI ifisi icicaro laye mu Burundi u Burundi bwari bwarungitse ugwandiko rwo kuvavanura niyo sentare itariki 18 z'ukwa 10 mu mwaka w'2016 iryo keteriza gushika mu minu ya CPI igenekerezo rya 27 ukwezi kwa 2016 amategeko agenga CPI avuga ko inyuma y'umwaka umwe ironse rwandiko ariho igihugu cemererwa gusezerana nayo navuganye mukanya na Ernest Sagaga yahuza ari umuvugizi w'iyo sentare ambwira ikigiye gukurikira
no kuvuga ku Burundi buvuye mu masezerano ya Rome ishyireho ya rukiko burero nubwo ko itakibarwa mu bihugu bigize rw'ikiko mana byaha rwira
hagati hakurikira iki ibyaha byari byarashikanywe mu minwe y'iyo sentare ibyari ko birashikanwayo ndukuvuga ko bitagikurikiranywe n'iyo sentare
ndukuvuga ko iyo sentare itagifite ububasha bwo gukurikirana ibyaha ubundi ikurikirana bibera mu Burundi cyangwa se bikozwe n'abarundi nta ububasha bushingiye ku masezerano kuko nyiri Burundi butakiri muri urwo rukiko n'ibyo kigeze cyo kuvamo gusa nanone biturutse ku Burundi hari igihe Burundi bushobora kwemera ko urwo rukiko rukomeza gukurikirana ibyaha byakorewe mu Burundi nubwo bwaba butakiri mu muryango ntabwo bivuze ko urwo rukiko nta washa rwagira ariko ibyo byaturuka ku bushake bwa leta y'u Burundi ishobora gutumira urwo rukiko rugakomeza gukora amaperereza ariko bitabaye ibyo cyangwa se bidaturutse ku kanama kabone gashinzwe umutekano ku isi nta bundi bubasha urukiko rwa rugifite rwo gukurikirana ibyaha bikorewe mu Burundi cyangwa se bikozwe n'abarundi
ako kanama ka ONU ko karafise uburenganzira bwo gusaba yuko iyo sentare ikurikirana ibyaha byo mu Burundi n'ubwo leta y'u Burundi toba yabahaye uruhusha
nibyo yako kanama gashobora gufata ingingo gashingiye kuri chapitre ya 7 ijyanye no kubungabunga amahoro n'umutekano ku isi ukaba rwasaba ubushinjacyaha mukuru w'urukiko kuba yakomeza kwikirana ibyaha bikorerwa mu Burundi n'iyo Burundi bwabwo aravuyemo niko byageze muri Sudani nako byageze muri Libya ubwo rero urumva ko hasigaye inzira ebyiri y'uko Burundi bwatumira urukiko cyangwa se kanama kaoni kasaba urukiko kukumizo kura mapenuza mburundi.
Nitariki ishite mugihe amwe mashira hamwe adakira nila ivyicaro vya politiki yari yaratanguye umugambi yise uwo gushikana imbere y'ubutungane bwa CPI igihugu cy'u Burundi. Ivyo vyahabarega igihugu cy'u Burundi yo sentare izobandanya ibikorerako canke ko u Burundi bwakuyemwa karenge ntibishoboka izo mushazi biri zivuye kuri ONU canke zivuye kuri igihugu cy'u Burundi zidatanzwe.
Zidatanzwe ntibishoboka no kuvuga ko igihe cyose Burundi bukiri mu bihugu byasinye ayo masezerano niyo bwaba bwarasabye kuvamo ariko butaravamo urukiko rufite ububasha bwo kubandanya bukura amaperereza abo bwakurikirana abo bwashinze ibyaha ariko mu gihe Burundi buvuye muri ayo masezerano ni ukuvuga ko hatabaye ubwo busabe bw'ubwo butumire cyangwa se icyemezo cy'akanama gashinzwe umutekano ku isi icyo gihe nta ububasha urukiko ruzaba rugifite kugira ngo rube rwakomeza amaperereza mu Burundi bikaba birangiye
no kuvyaha vya
Amerika bizafatwa nko gusinywa n'ibindi bihugu byose bitari muri aya masezerano ya Roma
no kuvyaha vyakozwe Burundi bukiri muri iyo sentare
kugeza umunsi Burundi buriyemo ubwo n'ubwo kubwubasha urukiko urangira aho ngaho icyo abantu bagomba kuva nuko urukiko rukeneye ku gihugu rugwaba ruko amatereviza rukorana naruko ariko mu gihe urwo gihugu kitakirimo aya masezerano urumva neza ko ntabwo rutegetswe ntabwo rugomba gukomeza gukora n'urwo rukiko ngo nubwo ko nta bubasha ku rukiko rwaho rugifite bwo gukomeza gukora amaperereza muri iki gihugu
ari nk'hamwe ubutegetsi buhindutse ubwo butegetsi bushasha bugasaba gusubira kuja muri ayo masezerano ya Roma CPI ico gihe bwemerewe ivyaha biba byarakozwe muri uyo mwanya butarimwo ubwo butegetsi burashobora gusaba yuko iyo sentare ibikorekirana
ubyo birashoboka kubera ko byaha rukiko rukurikirana no kuvuga ibyaha bikorewe nyoko muntu ibyaha bikozwe mu ntambara na genocide ntabwo bigera ntabwo bisaza mu gihe cyose byaba byarakozwe urukiko rufite uburenganzira bwo kwikurikirana ntabwo bisaza ubwo ko ejo neza ubundi hari amasaje leta nshya Burundi ishobora gusaba gusubiramo amasezerano cyangwa se itandarindiriye gusubiramo amasezerano ishobora gutuma urukiko kuza gukomeza amaperereza cyangwa se gutangira amaperereza ku byaha byaba byarakozwe mu gihugu.
Ernest Sagaga mwahoze muvugira sentare mpuzamakungu mpana vyaha CPI tubashimire cyane kuri kano kanya muhaye ijuru rya Amerika mwakoze.
Mwakoze namwe.
Nongeye kandi mvugana na Maître Armel Niyongere ari mu runani rw'abashingwamanza baburanira imiryango y'Abarundi yabuze ababo kuva muri 2015 yituye sentare mpuzamakungu mpana vyaha CPI ambwira ko ivavanura rya CPI n'u Burundi atakinini rihindura.
Iyo tariki twebwe ntacitubwiye na gato kuko dusanzwe tuzi yuko n'inyuma y'iyo tariki senare mpuzamakungu mpana vyaha ishobora kugura amatohoza ku Burundi. Dusavye rero imiryango yabuze ababo yuko yorema kuko turacize ubutungane mpuzamakungu yuko utazoreka ivyaha vyakozwe mu Burundi ngo bireke guhanwa. Ubu rero dushaka kumenyesha yuko inyuma y'iyo tariki leta y'u Burundi izobibwirizwa gukorana n'abahinga bazobari kwagira amatohoza mpuzamakungu ariko senare mpuzamakungu mpana vyaha irashobora kugura amatohoza kuva ivyaha vyakozwe 2015 gushika itariki 27 z'ukwezi kw'icumi. Kuvuga rero yuko abakoze ivyaha mu Burundi batoshira agati mu ryinyo ngo azokurikiranwa amatohoza azokurikirana kandi uzokwagirwa n'ivyaha azohanwa hakurikije amategeko agenga iyo senare mpuzamakungu.
Ikigiye kubandanya ku rwego rwanyu muri urwo rugamba muvuga mwari murimwo ni iki?
Ikigiye kubandanya nuko tubandanya twegeranya ivyemezo dusaba imiryango yabuze ababo kubandanya yegeranya imitahe yabo kugira tunukire senare mpuzamakungu mpana vyaha ku vyaha vyakozwe imbere y'itariki 27 z'ukwezi kw'icumi uyu mwaka. Ariko ni vyaha bizobandanya bikorwa tuzokwabandanya twegeranya gushikaho tuzoguma tudusemerera dusaba amakungu yuko yotabaranya akurikirana abakora ivyo vyaha vy'ubwicanyi buhanwa n'amasenare mpuzamakungu.
Gushika ino saha iyo sentare mpuzamakungu mwari mumaze kuyiha amadosiye angahe?
Tuba tumaze kuyiha amadosiye arenga 1400 hamwe n'ibindi vyemezo amatemonyaje ajanye n'ingene ubwicanyi bwakozwe mu Burundi bukorwa n'inzego z'umutekano n'inzego z'igihugu.
Hari ico yari bwatanguriye kubikorerako
kuva mu kwezi kwa kane ku 2016 yaruguriye amatohoza y'ibanze. Uburo twari turarindiriye kugura amatohoza nyizina kae turize yuko ayo matohoza azokugurugwa vuba cyane.
Amela niyongere tubashimire cyane kuri kano kanya muhaye ijwi rya Amerika. Tukivuga rero kuri iyo nkuru yo gusokora karenge muri sentare mpuza makungu mpana vyaha CPI ku Burundi, umushikiranganje w'ubutungane bw'ico gihugu Yeme Laurentine Kanyana yagabishije ko kuva muri iyo sentare bidasigura gusasira indava ukudahana abajejwe intwaro umutekano n'ubutungane, abahamagarira kurushirizaho gukora bisunze amategeko banubahiriza agateka kazi na muntu.
Hade ni dufitiye yo sentare nta rubanza dufiseyo, Uburundi buvuyeyo neza horo n'umutekano nta gifashi na kimwe, Uburundi buravuye muri yo sentare. Nikomera amashyi
ubona umushikiranganje w'ubutungane mu Burundi Yeme Laurentine Kanyana yari yakoranije zimwe mu ndongozi z'igipolisi abajejwe intwaro ubutungane hamwe n'umushikirizamanza akizigenza wa Repubulika. Ahejeje gutangaza ko Burundi buvuye muri CPI, Kanyana yasiguye muri make impamvu zayo butumye.
Ari amasezerano uko yari yanditswe Burundi ukaheza bukayajamwo ntiyari mabi yoyo, ababaye babi n'abagomba kuyashyira mu ngiro bakayaha intumbero atariyo yari afise. Twobabwira yuko kubona aya masezerano abaho akaba bihugu bikumvikana bitini hazogire uwohotera agateka kazi na muntu bifatiye kuri vya vyaha bikomakomeye nkiho nyabwoko ubwicanyi bw'agahomera bunwa. Murumva twese turabizi ko ari bibi kandi dutegereza kubigwanya. Uburundi n'ibindi bihugu vya Afrika byagiye kubona yuko ibiriko birakogwayo ntibihuye n'ivyo bihugu vyiyemeje. Akarorero ni vyagiye ba mu bihugu bimwe bimwe byagiye bisambuka hitwazwa yuko iyo sentare iko irakora muhigakora ifatiye ku mapolitike y'abagomba gusambura ivyo bihugu. Mwarabonye ivyo bari bagamije ku Burundi, abansi b'u Burundi baragombye gusambura igihugu.
Umushikiranganje w'ubutungane yemeza kandi ko ari intambwe idasanzwe Burundi buteye.
No musi no musi w'isabukuru ku gihugu cyacu, umunsi w'isabukuru w'igihugu cyacu kuko duteye intambwe ihambaye cyane mu bijyanye n'ubwigenge bw'igihugu cyacu. Ubwigenge bw'igihugu nabwo murazi yuko ariryo shingiro y'iterambere ku gihugu, kuko giheza kikiteza imbere atanumwe ariko aragicinyiza, atanumwe ariko aragitegeka ngo kuruku canke kuriya uko nshaka, ariko abene gihugu indongozi z'igihugu zigatunganya igihugu zifatiye ku neza y'abene gihugu ku neza igihugu.
Iyo neza umufasoni Kanyana asanga atawo kuyumvira kuyicuvya yikise nyuma yo kwisokora ku Burundi mu masezerano y'Iroma agenga CPI.
Nitwaje kuvuga yuko mu Burundi ivyo vyaha bitazohana. Oya, amategeko mpana vyaha y'u Burundi aravuga neza kuko dicaha cihonya bwoko vyaha vyagohome na bunwa n'ibindi vyaha byose iri ya sentare yotegereje kuja gukurikirana hamwe igihugu kitabikurikiranye biri mu mategeko. Twebwe nk'abaserukira izo nzego zitegereza kubahiriza amategeko dutegerezwa kumenya yuko ikintu icyaha gicyo gishitse mu gihugu teza kubikurikirana. Duhiriwe duhishije ivyo bifuza ntivyabaye, nta vyaha cihonya bwoko vyabaye mu Burundi nkuko babivuga, nta vyaha byagahobe na bunwa byabaye ngaha nkuko babisigura. Kuko iyo babihari uno munsi bya birego byose baza barajyana kuturega cyari kuba byabaye urubanza. None murabona ko tuvuye atarubanza turagira
ayo mahirwe. Yeme Laurentine Kanyana nayifuriza abarenganywa mu gihugu.
Abene gihugu bafunzwe harabafungirwa mu ntara atariho bakoreye icyaha atariho bavuka, tukaba twarateguye amasekeza menshi yo kugira ngo babasange aho bafungiwe bakiri imanza, kuko nidushaka yuko hari umuntu umwe afungirwa ubusa. Iyindi ntumbero yatanzwe ni ntumbero ijyanye n'ivyo byo kuza turaja kuraba abo bafunzwe buri kwezi. Iyindi ntumbero umushikiriza manza afise dosiye imbere yiwe ategereza gusigura buri kwezi akavuga igituma iyo dosiye itariko irahera. Iyindi ntumbero niyo kugwanya igiturire mu nzego z'ubutungane. Igiturire nico gituma umuntu afungirwa ubusa, igitonjo gituma urubanza rucibwa nabi.
Sentare mpuzamakungu mpana vyaha yira CPI yashinzwe ku itariki ya 17 ukwezi kw'indwi mu 1998. Ku bihugu 120 vyari vyitavye inama yo kuyishiraho indwi vyaransinginga ishinga 21 navyo ntaco vyayivuzeko. Uburundi nico gihugu ca mbere ku isi cikuye muri CPI. Eroje Ulika neza, Bujumbura, Ijwi rya Amerika.
abantu barenga 10 bari bakomeretse muri bo batatu bakaba baremvye amazu arenga ijana nayo arasambuka mu kambi impunzi z'abarundi nduta muri Tanzania byatumwe n'imvura ivanze n'igihuhusi yaguye mu bice yo kambi iherereyemwo umenyesha makuru wacu muri Tanzania Pierre Clavernion nkuru yashoye kuvugana na zimwe mu mpunzi ziri ngaho mu kambi ya nduta dukurikire inkuru yaduteguriye
abari mu kambi impunzi z'abarundi nduta muri Tanzania bavuga ko imvura yatekeje ibintu yaguye ku mugoroba w'ijoro wo kuri uyu wa kane bemeza ko yomvura yarimwo umuyaga mwinshi n'igihuhusi bigatuma amazu arenga ijana yubakishije amahema guruka ayandi yubakishije amatafari arabomagurika abantu 14 ubu bari mu bitaro kubera bakomeretse baguwe ko namazu hame n'ibiti nkuko uyu yabibwiye ijwi rya Amerika
ibara ryaguye amazu yabomotse n'abantu bumutama gashika 38 ego n'abandi habomotse amazu n'abantu bashika umunani bakomereka mbere harimo babiri bakomeretse cyane na zone ya kabiri harimo batatu bakomeretse ego kweze mu cyate ubwoze bw'abantu abakomeretse bashika ku 14 bari kwa muganga batatu niyo barembye cyane basitukuye ko n'igiti igiti cyaguye ku nzu nyine inzu kibagwako
ubona bavuga ko abantu basigaye bifumbereje kuko utwo bari bafise mu nzu twose twatwawe no muzurira w'amazi muri ibyo byatwawe harimo ibikoresho by'abanyeshuri hamwe n'udufungurwa bari bafise abenshi muri bo bace bihutira kuja gusaba indaro mu babanyi babo
imvura nyine n'ibirozi ni kuvuga amazu ya setagwe ni zone y'indwi n'indwi n'ijana zone y'umunani indungamiro yemwe ni nyinshi rwose mbere ego yabamaguritse menshi ibiti nabyo birasidagurika nyine bimwe byatigwa ko ibindi bikagwa bikazihushe mugabo nyine abantu bari muri ayo mazu nyine bari isumbereje kuko ubu ntibagira icyo bivuga ntibagira iki nyine abagize imana nyine ntibahitane bari ngaho nyine ubona bari kubarandura byatakiwe n'imvura nyine mu nzu indani amashure gusa uretse ko imvura nyine yana kuko nta madirishya barashyira ko ibitabo birabora iki nk'abo iyo yaguye batari hafi bo badusanga ibitabo byose byuzuye amazi
wageze inzu zimwe na zirasambuwe kandi zitabara zisambuwe
izo mpunzi zisaba uwo bishobora ko yobagarukira ko vuba batinya ko n'indwara ziva ku isuku rike zishobora guca zibafata ikindi basaba nuko bosanurirwa amazu kuko batagira aho bakikumusaya
abifumbereje rero n'ingorane dufite ni uko ishyiramuze zijye kubaka diyarasira hamwe na ayarani baraduheguye kuko bari bubatse inzu z'amatafari abanyagihugu barabasakarira n'amabati rero baraduheguye yuko inzu iramutse igurutse ikava ko amabati atavye kugusanira ari guca baguha iki ari guca baguha itenti y'ihema naho nyene rero guca bitwara igihugu zibica nk'izitatu kugira uronke iyo tenti rero abantu barifumbereje gusa bariko barasaba indano nyine mu yindi mihana bahicutse mu byari bazoha ayo makeredi cyangwa bazoha ayo mahema kugira bagere ku nzu kuko n'amatafari yabomaguritse cyane urumva n'ibyo bahora bafungura byose byatikiwe ngaho mu mazu nyine baricaye barafumbereje kuko basaba ifungurwa mu mihana bipfanye n'iyo ngorane
intare ya Kigoma yo kambi impunzi z'abarundi iherereyemwo imaze iminsi irimwo y'imvura nyinshi hamwe n'urubura ku mugwa mukuru w'igihugu cya Tanzania hoho i Dar es Salaam hari n'indege yakorotse kubera imvura nyinshi yatumye ikirere gihinduka Pierre Clavernion nkuru yarusha ku bw'ijwi rya Amerika
Pierre Clavernion nkuru rakenuye inkuru yawe abakunzi b'ijwi rya Amerika n'ikiganiro wanyu mu ntara bashobora gusura kuyumva kuri wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com
Slay mama, slay mama, and I know you wanna roll with me, yeah. Everybody knows that you be dumb, baba, dumb, baba, and I know you wanna touch my thing, yeah. I say roja, roja, ngira kumunda, baby. I say roja, cause I slay mama, ngira kundu wame. I say roja, roja. Biggie money, show me love with your biggie money. Slay mama, with your busy body,
Akaririmbo ni Slay Mama ku muririmbyi w'umunyarwanda kazi yitwa Neza asanzwe aba mu gihugu cha Canada. Diane Nahazwe na Innocent Kimenyi twari kumwe tuyifurize kuranirwa mu banyu no mu byanyu mutunge mutunganyikwe. Abandanya kudukurikirana mu masegonde make no kuvuga saa 12 murumva ikiganiro cy'umuziki tubashikiriza buri wa gatandatu kuri